radio indundi culture amakuru mu kirundi
turabahaye mwiriwe tubahe nikaze muri ano makuru radio indundi culture yabateguriye kuri uyu mugoroba wo kuwa gatatu ni tariki ya mbere kwezi kwa gitugutu 2025 hagizwe n'izingingo nkuru zikurikira ubushikiranganyi bw'amagara y'abantu burategekanya kuri uyu wa kane no kuri uyu wa gatanu isekeza ryo gupima mu makomine ya Ntangwa mukaza na Mugera indwara y'igitigu zitegwa n'imigera bamwe mu barimi bo mu ntara ya Burunga bavuga ko imbuto y'ibigori iri kiratangwa ku mitumba ari nke cyane ubwereranije n'abayikeneye abo banyaburunga basaba leta kugwiza imbuto kama bahora barima kuko igihe byoshika izo mbuto z'ubwobwo bwa pane 53 zitoboneka inzara yo banyishi kubera ububenshi batabika imbuto bamwe abanyagi yo muri quartier Kamesa ya mbere n'izone musaga mu gisagara cha Bujumbura barashimishwa nuko basuye kuronka amazi n'inyuma yaho igikono cy'umugambi amazi wota cyari kimazi giye caramenetse giherutse gusubirizwa ariko abanyamusaga naho biruko basaba ko amatara yishira mu Regidezo afasha kugira ayo mazi aboneke yoja araboneka kuko acitse atamazi basubira kuronka mugenzi wacu Kristalize yari imana kazusukana muri ico gice ni mukanya gato naye bamwe abanyagi yugo mu ntara ya Gitega batahura ingene ibiciro by'ibitungwa byagabanutse muri kino gihe nayo inyama ku kilo ntizigabanuke abanyagitega basaba kugwanya abafukama munda abandi amakuru saya gasatu afitiye n'ayandi n'amakuru aganwe bw'ivyuma na Kofi Olivier Rubere Intwari Dieudonné niyo yanzigamije ndabashikirize mu kanya n'inkuru imwimwe kwayo
Radio Indundi Culture
ndasubiye kuba hamwiriwe mwameje kuvyumva mu ngiyo nkuru kubushikiranganye bw'amagara y'abantu butegekanya kuri uyu wa kane no kuri uyu wa gatanu isekeza ryo gupima mu makomine ya Ntahangwa mukaza na Mugera indwara z'igitigu zitegwa n'imigera muganga Emenda Yizeye arongoye umugambi w'igihugu ujeje kugwanya umugera wa sida indwara zandukira ziciye mu bimba vyirondoka n'indwara z'igitigu aranegura kutamenya kubijanye n'indwara z'igitigu kandi ishiramwe gita amagara y'abantu ku isi OMS kerekana ko izo ndwara zigira indwi mu zigenda zita n'abantu ariko asaba leta kongereza uburyo bwagenewe kugwanya indwara z'igitigu nuko hogwizwa amahimiriza kuri iyo ndwara kurikira muganga Emenda Yizeye
indwara zifata igitigu ni nyinshi cyane ariko twashimikiye cyane kuri izo ndwara ziva ku migera kuko nizo tubona zibangamiye amagara y'abanyagihugu aha amavirusi nayo ni menshi ubwoko bwa A B C D E na G kiraza ariko izibangamiye cyane nuko izizo ubwoko bwa B C na D zozo umuntu asha kuzigendana igihe kirekire cyane kuva ku mezi atandatu kurenga ugasanga mbere hashyiye igihe ziko zironona igitigu gushyikaho abantu bagera kuri rwa rugero rwo kubagira indwara z'urusina mbere na kanseri y'igitigu ugasanga abantu benshi bariko barapfa nshya gutuma dushyira ingufu cyane kuri zino ndwara ngendanwa igihe kirekire kuko murumva ko zibangamiye abantu mbere wemese rekana ko ku isi ziza ubugira indwi mu bintu bigenda bitana abantu kazi ko zinisha abantu mbere gusumba ko indwara y'igitunu uko umugera wa sida uriko urahitana abantu ku isi mu rundi dufatiye ku byigwa bimwe byakozwe byarerekanye yuko indwara y'igitugu bwo bwa B abene igihugu bashika kane n'ibice 3 ku ijana abayigendana abashika nabo 8 n'ibice 2 ku ijana bagendana indwara y'igitugu bwo bwa C rero hazopimwa abene igihugu bafise ku myaka kuva kuri 15 kuduga hama bapimwe kuva ku munsi wa kane no ku munsi wa gatanu kuva isazi nzo mu gatondo gushika isaha 11 z'umugoroba ko kwipimisha muri komine Ntahangwa azaba ari hajya ku ishuri rya Teskamenge muri Mukaza azaba ari kuri Paradesar ahangine hafi y'isoko ya Kera Bujumbura hama tugiye muri Mugere ku kibuga cya Paruwasi Kanyosha
muganga Emenda Yizeye yakabarengwe uyu mugambi w'igihugu jeje kugwanya umugera wa sida indwara zandukira ziciye mu bimba byirondoka n'indwara z'igitigo mu gisata c'uburimye bamwe mu barimyo mu ntara ya Burunga bavuga ko imbuto y'ibigori iri kiratangwa ku mitumba ari nke cyane ugeranije n'abayikeneye hari imitumba bavuga ko bahawe ibiri jana na 200 bishobora kuronswa abarimyi 63 kandi abarimyi barenga igihumbi bavuga ko mu gihe imvura yotasura neza bohomba kubera isi yaho bisaba ko batera itaranywesha cyane abandi basaba leta kugwiza imbuto kama bahora barima kuko igihe zoshikizo mbuto z'ubwoko bwa pane 53 zitoboneka inzara yoba nyinshi kubera ububenshi batakibika imbuto kurikira bamwe mu barimyi
tuyakiye neza kubera bije bironka abantu bakeya abarimyi nabo ari benshi
ivyo biratubabaza none ko mbona bose bayikeneye akaca bazana abantu bangana nk'uko onyo cyo gitigirisha abantu bangana 63 na kandi hari abantu igihumbi ubyo shobora kuba narenga none umva boba ariko baradukorera gute bozana abantu ariho batarima canke ariho abadakora ibikorwa by'uburimyi ahubwo nagira bozana imbuto ingana n'abene gihugu baba kumutumba
ukije imbuto baje ndayiravye ahantu yankuye uje ahantu ndimbura ibiro nkijana kusa ndimbuye hafi nkira macana 2 ibiro macana 3 muri zotera barimye nuko imburizo bitasura tutararonka imbuto Nazo shanga rero igihe kitumaze kuturenga reka tujana usanga na uteye mu nyuma z'abandi umva n'uyimuri ubugena neza ko ubuteye inyuma n'ubuteye bwe cy'abandi
nye dushobora kugira ingaruka zikomeye kandi cyane kuko nitwitege imbuto iva hanze
nk'ubu bamwe basubiranye amahere inyuma baje kuriha ntibashikiwe agashavuka abaye ingaruka mbi cyaziba ku murimyi atarose mwabo bagitombora bakaronka numwe cyaguma rindi uti hije yeje ibindi biraza biraza gateba hakarara twe tumenyeye no gutera duterera gakungugu maze kujoboroka kaca mere ibintu cyitwe nimba nta bintu gihaba
imvu ya kera abishi bayibitsa barayifise murumva naho bayifise ubu ijya irabungwa cyane ipfa cyane umva rero nk'ubu nko mu hije tugezemo Ora munzu hese ari ubushobe bwishi bibitsa usanga byaramaze kubungwa byose.
Ahubwo bogira umugambi bagafata ijye mbuto twahora dukoresha abene gihugu bakaguma bagirante baguma bayibika kujye nyene mu gihe imbuto iva hanze mu gihe yabuze bakakoresha ya mbuto twebwe nyene twibikiye.
Jese bakubuza ni imbuto ikwiye mwebwe twese tugirente turonke imbuto ikwiye. Kugira ngo abarinyi duce
no saba icigwa c'uburimyi coja mu nguvu bakaraba kugira ngo bene gihugu ntibagwe mu nzara
umukuru w'igihugu cy'u Burundi we habandanya guhamagarira abarundi kwijukira kuvomera imirima mu gihe cici mu gihe ari kashikiriza mu sitanteri wa komine ruyiga intara ya Buhumuza kuri uyu wa mbere umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaneguye ko hari abantu bavoma amazi yo gufite atura amatafari gusa baterekwa ivyo kuvomera imirima president Ndayishimiye akaba yavuze ko yari intambamye mu iterambere ry'igihugu kurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye
muciniho benshi bafite atura amatafari kandi baravoma amazi yo gufite atura amatafari Mugabo bakananirwa kuzuza ingunguru imwe yo kuvomera imboga iyo zozo izaruteye urya ukwagira ugashora ariko ibitafari utarya zovyo kabivomera nko muci ubu turagerageza tukavomera no kubunkuka mugati turashika neza zokwemera ko twashitse umunsi uko mwubatse amazu y'amabati muzoca mugira ibinogo navyo vyo kuziganya mwa amazi kugira ngo hajye imvura itari kwiragwa ukabura vomeza amazi y'imvura wabika Ereka kwa amazi ari ubuzima nayo twige kuyaziganya tuyabike mu bigega kujya tubika ibiharage n'ibigori wemva ngo ntugire umutahe cyenda kwereke mubona imvura iratasura neza mugo bunyere cyenda nzi yuko hajya hijya no harimo umurima ubunyene kandi muri mukera nkoreshe cyende wewe ndakubwiye ngo rima ndaguhemba turima hanyuma yeje kuri mata ubwira nti dutere rero dutera siguhemba mugandazi kibazo cumbanza uti none dutera muri iyi nkungugu ngacaubwira nti gende uvoma amazi ndaguhemba ntujya kuvoma ntabwira nti vomera ntuvomera ageze kubagara ntibagara ntaguhemba Yeze gatuka ni soroma ugasoroma niko nkwere kawubishira ugacuka ukabishira mu stock wanje gatuka ni tahe rugasigara ndabigurisha sina kungutse yicho kintu washoye gukora iwanje iwawe cyo kunanya gukora mugabo ingorane uranga gukoresha ijya tarenta abandi barayikoreshereza wowe ukazokwa muri umworo ko twamaze kubumwe tukaba dufise amahoro tujana umutahe ni terambere
Radio Indundi Culture
Radio Indundi kitira makuru yacu arabananya ku isaha 12 n'iminota 25 bamwe manyagi wo muri quartier Kamesa ya mbere ni muri zone ya Musaga mu ntuko bw'isagara cha Bujumbura bashimishwa nuko basuye kuronka amazi nyuma yaho igikono cy'umugamba amazi wota cyari kimaze gihe caramenetse gereze gusubirizwa abanyamusaga bavuga ko nk'ubu borohewe nuko bayakura hafi ariko naho biruko basaba ko amatara yishira hamwe Regidezo afasha kugira ayo mazi aboneke yoja araboneka kuko acitse atamazi basubira kuronka mugenzi wacu Kristalize Harerimana yakubitenga mu mwana kubigisagara cha Bujumbura.
Abanyagihugu bo muri yo quartier bashima ko basubiye kuronka amazi meza bemeza ko yabonetse inyuma yaho igikono cyari camenetse casubirijwe.
Cyo ikigira kabiri icambere barakimenye ko ndarengana nyine naramfasha gehenda yanwa cyane nkaya karaba nyene amazi ko ngira akamaro mu buzima.
Shafatiye kamaro keza kwero nako n'umuhejeje ko yakaraba.
Abo banyagihugu bavuga ko bavoma hafi ibeza bigatuma abaho batunganya imirimo yabo neza.
Mimi bari yaranje bakaje kurondera mu kamasa ka ruguru nabandi bahindira amazi akaza mu ijoro mu masaha 8 z'ijoro ya regidezo
wasanzwe akora akazi ko kuvoma amazi aho bariko barubaka we wavuga ko yamazi ahari ashobora kuvoma ibido zirenga 10 ku munsi kare yavoma ibido zitano
akazi nkoro abana nkora akazi kikiye amazi ngahatabonetse tuza kuraba iyo mu binoko cyo tuza ngaha hafi kubera mu kanyanga yakaratsa muga nkuburana ko amaturagiye no bice bice nkubo cyo bisaba ko tuja kure kuyaronde cyamvoma nkatitano kuhurumba bari kure kandi cyamhomba
naho biruko basaba ko boje baronswa amatara yishira hamwe regidezo kuko badashobora kuvoma mu gihe yacitse
ikintu twose mwiye musaga amatara goma genda ku isegonda kuyinda he nawe ari no musa tabone kandi bona amazi aza kubera amatara bose aba bantu bo muri regidezo bakora amatara kobo kuma hafi bakaraba ivyuma bikareka kuguma bicaye kure kugira tironka amazi n'ingo
amatara dahari basi bogerageza kuza baraduha amatara nshi yose nyene atazaracika cyane kora amazi zano amatara nyene
imbere yuko ico gikono gisanugwa bavoma muri kamese ya ruguru abandi bakavoma aho bita ku madarapo aho byabatwara amasaha atari make nkuko babivuga hakaba hezindwi zababa zitatu abo banyakamesa barosa ayo mazi
Kristalize harira imana bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Gitega nti batahura ingene ibiciro by'ibitungwa byagabanutse na inyama ku kilo ntizigabanuke bamisha ko aheze kiringo ca baba hafi umwaka kigurishwa amafaranga ya marundi agera ku 30,000 bavuga ko kuva icira itanguye ibiciro vy'inka impene n'intama ku isoko y'ibitungwa byagiye biragabanuka ivyemezwa kandi n'abadandaza b'ivyo bitungwa abayangayanga bo bashikiriza ko baduze ibiciro hisunzwe ivy'ibindi bifungurwa vyankenerwa abanyagitega ariko basaba kugwanya abafuka bamunda abandi aho Gitega twakura mugenzi wacu ni Sentanguvu
ikiro kimwe cy'igifungo cy'inyamazi inka zitagira amagufa kigurishwa ku isonguro ya Gitega amafaranga 30,000 iruhande y'igiti cy'inyama zokeje mu bibanza bitandukanye kigeze ku giciro kingana n'amafaranga 5,000 mu nywero usanzwe bamwe mu bihereza ico gifungurwa bavuga ko inyama zisigaye ari imfungurwa ya bamwe bamwe mu miryango yifise berekana ko bitoroshe kuronka amafaranga y'inyama muri iki gihe iyo miryango ivuga ko ihanzwe n'iduga ry'ibiciro by'ibindi bikoresho n'ibi ifungurwa baduga kwijamba bashikiriza ko aba badandaza binyama hariko hahera igihe cy'umwaka bagurisha kuri ibyo biciro biri hejuru kandi ku isoko y'ibitungwa bigizwe n'inka impene n'intama kuva mu kwezi kwa ruheshi ibiciro byagumye bigenda bigabanuka gushika igihe bamwe mu badandaza b'inka baremeza ko ico gitungwa cyo kimwe n'ibindi byakorotse ibiciro bamwe mu bantu babitunze bavuga ko kuronka ibyatsi byo kubigabanuka urira mu gihe cici bibagora hamwe nabandi bashima kubigurisha gucyo barondera umutahe wo kurangura imigambi itandukanye yindi iryo gabanuka ry'ibiciro muri uko kwezi kwa nyakanga bikaba byongerejwe n'ababyeyi babishora barondera kurungika abana babo ku mashure abo bayangayanga n'abadandaza b'inyama bo bavuga ko ivyo biciro byisunga uko nibindi bifungurwa nibindi bikoresho byankenerwa byifashe ku masoko mu gihe nabo bakora mu ntumbero yo kuronka inyungu aba n'abandi basaba umwe wese gutahurana kandi ntihagire uwofukama mu ndu yundi mwomenya ko ibiciro by'ibitungwa ku masoko abo n'abandi bashikiriza ko bikunze gusubira kuduga mu gihe cy'iminsi mikuru yo mu mpera z'umwaka nise ntanguvu Gitega Radio Indundi Culture
nanditse ntanguvura kenuye ni no kuri iyo nkuru yawe nyene turanga ngije kwa makuru yacu ku isa 12 n'iminota 30 ariko badufatiye mu njahe no mumva ya tubibutse ingingo nkuru zari ziyagize Mabimise kubushikiranganya mu byo bujejwe arimo amagara y'abantu gutegekanya kuri uwa kane no kuri uwa gatanu isekeza ryo gupima mu makomine ya Ntahangwa mukaza na Mugere indwara z'igituntu zitegwa n'imigera mabimise kandi ko bamwe mu barimyi bo mu ntara ya Burunga bavuga ko imbuto y'ibigori iri kiratangwa ku mitumba ari nke cyane ugereranije n'abayikeneye abo banyaburunga ariko basaba leta kugwiza imbuto kama bahora barima kuko igihe byoshika izo mbuto z'ubwoko bwa pane 53 zitoboneka inzara y'abanyishi kubebu benshi batakibika imbuto mwavyuze kandi ko bamwe mu banyagiye muri quartier Kamisa ya mbere ni muri zone ya Musaga mu gisagara ca Bujumbura barashimishwa nuko basuye kuronka amazi nyuma yaho igikono c'umugamba amazi wota cari kimaze gihe caramenetse giherutse gusubirizwa ariko abanyamusaga naho biruko basaba ko amatara yishira mu regidezo bafasha kugira ayo mazi aboneke yoje araboneka kuko acitse atamazi basubira kuronka n'abamwe mu banyagihugu wo kumugwa mukuru wa politiki Gitega ntibatahura kimwe n'ibiciro by'ibitungwa byagabanutse ariko inyama ku kiro ntizigabanuke abanyagitega bagasaba ko ababijeje bogwanya abapfukama munda abandi nkengurukire Kofi Olivier Bentwari yamfaje mu bw'ibyuma cyo done niyo yanzigamiye na yabashikirije ndabivuze ko ananya mugira umugoro bamwiza ariko amakuru naharanga ibigano kuri radio y'indundi kwitire birabandanya.